Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tubashikiriza ikiganiro kiraba ahanini ubuzima, ibibazo, amagara n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi ku nshuro ya mbere ku mugwa mukuru wa politiki mushasha w'igihugu igitega hariko harategurwa ihiganwa ry'abigeme bita abamisi. Iryo higanwa ririko ritegurwa n'ishirahamwe Ingoma Event rihurikiyemwo imvukira zo mu ntara ya Gitega. Muri aka kanya iryo higanwa rigizemwo n'abigeme 26 bose bariko bahiganwa izina ry'umukobwa mwiza, umukobwa w'ubwenge kandi umukobwa w'akaranga kurusha abandi. Ibirori nk'ibi ni bishasha bimaze igihe gito bitanguye kwibonekeza hagati mu gihugu cy'u Burundi, aho mu minsi yahera hari haheruka kuba izindi higanwa nk'izi mu ntara ya Kayanza na Ngozi. Miss Ingoma ihiganwa rigiye kuzobera mu ntara ya Gitega ririko rifatwa mu mugongo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Madame Angeline Ndayishimiye. Ijonjora rya mbere ryabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2020. Ijonjora rya kabiri rigiye kuzoba itariki 13 z'ukwezi kwa 11. Miss Ingoma wa mbere muri bose azotorwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2020. Ibirori bizobera mu gisagara cya Gitega ahitwa Cercle d'Alliance. Mbega iryo higanwa ritunganijwe gute? Rizoshigikira ryongere rifashe guteza imbere umwigeme w'umurundikazi mu buhe buryo? Ni bimwe mu bibazo tugiye kuganira n'abarongozi b'umugwi uriko urategura icyo gikorwa cha Miss Ingoma. Umutumire ni Alfred Hakizimana ayoboye igikorwa cy'ibirori bya Miss Ingoma. Twatumiye kandi na bamwe mu bigeme bari muri iryo higanwa. Twatoye kuganira na bamwe cyane cyane bavukiye bongera bakurira mu ntara ya Gitega kugira batubwire imico y'iyo ntara canke ubuzima bwaho muri rusange. Abo turi kumwe no munsi ni Anna Niyera, Keti Bigirimana, Vanessa Ishimwe na Krista Himbazwa. Turaza guha kandi akaryo abandi ba Miss nabo nyene bashobora gushikiriza amazina yabo hamwe n'icyo babona bafise kizobafasha kandi kibaha amahigwe y'ukuba umu Miss Ingoma w'uyu mwaka mu majwi baturungikiye. Reka rero tutarinze kurandira twakire abatumire bacu. Mushinga nahe Alfred Hakizimana ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Imigo murakoze cyane, nanjye ndabaramukije mwese aho ijwi rya Amerika.
Ego, Anna Niyera kaze neza.
Murakoze cyane ku mikaze mu radio ijwi rya Amerika.
Keti Bigirimana nawe tuguhaye ikaze.
Murakoze cyane.
Krista Himbazwa kaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Rero nkuko twabivuze ni higanwa rya mbere ribaye ngaha mu ntara ya Gitega aho mu Burundi hagati. Mushinga ntahe Alfred dutangure kuri mwebwe muyoboye iki gikorwa, twongere tubahe ikaze mu kiganiro nk'umurongozi w'uru rubanza, ukaba uri n'umusore cyangwa umugabo abantu batamenyereye cyane ko ari bo bategura ibintu nk'ibi, byakujemwo gute, wabitanguye gute? Turazi ko ibirori nk'ibi by'abamisi ari nkabishasha cyane cyane hagati mu gihugu, byakujemwe gute?
Ego, murakoze cyane. Ubwa mbere bwobwo ndambanje gushimira iradiju ya Amerika cyashoboye kubona ibi bikorwa turiho turakora, rigashaka kumenya byinshi kuri byo. Ego hanyuma kugira ngo niyumvire iki gikorwa jewe bwa mbere bwo bwosanzwe nkuko mwabivuze mvuka mu ntara ya Gitega, hanyuma nkaba maze kubona ibikorwa byinshi bimaze kuba mu ntara zimwe zimwe, nk'ibyabaye nka Miss Burundi bateguriye i Bujumbura, Miss bise ku Gasaka canke iyabaye mu Kayanza. Hanyuma ivyo bibaye vyose ndavuga nti intara yacu ya Gitega ubu n'umugwa mukuru wa kapitale, ni kuvuga kapitale politike, kandi uno munsi kuva na kera narindi mu ntara ya Gitega abantu benshi ntavyo bazi, yatanguye kuba niyo yatanguye no kuba kapitale y'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma nagwa gasore ni yavuka abantu benshi ntavyo bazi, kandi intara ya Gitega ifise ico no kwita histoire canke akahise gakomeye cyane ku mu byo no kwita mu buzima bw'igihugu, turavye ingene byagiye birakurikirana kuva kera. Intara ya Gitega mbona ko ari intara ikomeye cyane, ndavuga nti ikintu kibuzemwo nuko hobamwo umunsi mukuru canke ico no kwita evenement nk'iyi ishyira hejuru umwigeme canke umukenyezi. Mu Burundi hariho umugani waciwe kuva kera yuko umwigeme ari canke se umukenyezi ari inkingi y'iterambere. Turabona neza yuko gushika ino saha igihugu cy'u Burundi kiriko gitera imbere mu bice byinshi, ariko birakenewe yuko n'umwigeme nawe agira hashitse, cyane cyane duhereye mu ntara yacu tuvukamo Igitega. Nivyo rero byinshi Igitega hari amasite turistike menshi, ibigo canke ibyo no kwita ibibanza ndangakaranga byinshi cyane abantu batazi. Twashaka rero nico gituma twanateguye nuko tuzonahaca tukavyerekana kugira ngo abantu baje gutembera n'Igitega babone ubwiza bw'intara yacu ya Gitega n'igihugu cyose cy'u Burundi. Mu majambo make n'ibyo n'ibyo nashatse nabonye navuga nti ibi bintu birakwiye ko bijya habona kugira ngo abantu bamenye neza intara ya Gitega kahise kayo, kugira ngo uko iyo umenye kahise niyo uri kuraja niho uco hatora. Ego
abo bigeme, ego abo bigeme niba gukomera amashi kubona wabaye uwa mbere gufata icyo gikorwa kugira ngo muteze imbere, cyane cyane ku kintu gihambaye wavuze cyo guteza imbere no kumenyekanisha umwigeme uwo ngaha mu ntara ya Gitega ateye ate ameze gute, ukamwereka igihugu cyose n'amahanga, ni igikorwa gihambaye. None nk'uko wabivuze ngaha Igitega hariho ibibanza bitandukanye ndangakaranga, ukaba wavuze ko umwe mu ncungu ya demokarasi y'igihugu yavukiye ngaha mu ntara ya Gitega, iryo zina Miss Ingoma Joba naryo nyene rifise isano nuko gushaka kwerekana akaranga kiyo ntara.
Ego murakoze cyane, nivyo nkuko mubivuze twise Miss Ingoma kubera ingoma ivuka mu ntara ya Gitega. Ingoma ivuka mu ntara ya Gitega hari abantu benshi batabizi, kandi murazi neza yuko ingoma turetse yuko nuno munsi yamaze gushika nimba ntihenze umenga bo barayishyize mu bintu byo no kwita muri UNESCO nk'ikintu cy'inyungu y'isi yose, sinzi ngene no kivuga mu Kirundi. Hanyuma intara ya Gitega niho havuye ingoma, burya ahantu havukiye ingoma cyane cyane abantu benshi ntibabizi, bibaze ingoma yavukiye mu Gishora, ariko mu Gishora bajya n'aba artiste nabayivuza cyane. Ingoma yavuye Bukirasazi, niho hantu hambere hatanguriye kuvuga ingoma, niho havukiye ingoma. Ibyo byose tuzobishikako. Kandi mu Burundi naho hari ikintu kicishije ibintu abantu benshi batazi, hagi ingoma igereranywa n'ibintu byinshi. Bwa mbere bwo ingoma igereranywa ni cyo no kwita ubutegetsi mu rurimi guno munsi. Ingoma ni nganje. Murazi neza yuko umwami haserutse hategeza kuvuga ingoma, icyo ni cyambere. Kigira kabiri, ingoma burya igereranywa n'umwigeme, hajya burya ibice by'ingoma ibihimba by'ingoma byose bigereranywa n'ibihimba by'umwigeme cyangwa by'umukenyezi. Hama imirisho nayo n'umugabo, nicyo gituma hajya atamugore avuze ingoma. Nimwe abyumwibaza ngo nuko ngo twabashize inyuma, nta muntu yo kwivuza. urumva rero ni ibintu byinshi cyane. Ingoma ni ikintu gifite insiguro ikomeye cyane ku mwigeme no ku ntara ya Gitega, wanashima no ku gihugu cyose. Isi yose murazi yuko zifite ingoma ko bazihurumbira. Rero nashatse no kugira ngo n'abarundi cyangwa n'abandi bantu benshi batari bazi icyo ari ingoma, muri iki gikorwa cyacu turiko turakora batahura icyo ari cyo ingoma, nicyo gituma twayitiriwe umwigeme. Ha mwigeme nayo murazi ko ari umuntu adasubirizwa mu bintu byose, yaba mu iterambere cyangwa mu bintu byose. Ego
murakoze cyane. Nibyo koko byuvuze byerekeye ingoma. Ingoma ni ikintu gihambaye ku gihugu. Kubipfuza kumenya byinshi kubijyanye n'ingoma, umwe mu bahinga b'amateka Patrice Ntafatiro kandi akaba aramunyagitega, nawe nyene arafise ico abivuga ko nk'ivyo bari kurasigura byerekeye ingoma n'ibihimba by'ingoma kubijyanye n'umwigeme cyangwa umukenyezi. Murakoze cyane. None iri higanwa ritunganijwe rite? Twumvise yuko ari amajonjora atandukanye, ariko muri make sigurira abatazi ngene bizogenda, uko biri ko biragenda, byifashe gute?
Ego icambere cyo twarahejeje icyo no kwita amajonjora ya mbere, ariyo no kwita mu kinyamazuru preselection, yabaye itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mu 2020, haraciye ukwezi kumwe biheze. Hanyuma mu itariki 13 naho turiteze kandi ikijonjora rya kabiri, ariyo no kwita demi-finale. Hanyuma itariki 19 dazo ku 12 naho tuzogira icyo no kwita finale, ariyo majonjora ya nyuma. Ni naho rero tuzoba twatewe n'iteka nkuko yabitwemereye kuva mu ntango adushigikiye mu tamukanye w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ariho azoba yashitse kugira ngo uyu mwigeme wa mbere azobabaye wa mbere w'incabwenge kandi w'umunyakaranga, ariho azomwambika ikamba hanyuma akamushikiriza nakaganuke ko uwo munsi ko wa mbere tuzomuha imodoka. Yego,
birahambaye cyane, birahambaye. Ndumva ko imodoka atari ikintu gisanzwe, nagashimwe kadasanzwe na gato kandi kubona bazokwambikwa uwo mudari cyanke urugori cyanke icyo bazokwambika cyose kuri uwo munsi, bakacyambikwa n'umutambukanye w'umukuru w'igihugu, naco nyene n'ikintu gihambaye cyane. Ariko rero duhindukire gato dutangure tuganire n'abigeme nabo nyene. Ndazi abantu benshi barafise amatsiko yo kumva amajwi yabo cyane n'ivyumviro vyabo. Hama turongera tugaruke kumushinga nahe Alfred, nkuko twabibamenyesheje turi kumwe n'abigeme bane, Anna, Keti, Vanessa na Krista. Abandi muraza kumva amajwi yabo mu kanya kari imbere, ariko reka tubanze tuganire n'aba turi kumwe ku murongo wa telefone. Duhere kuri wewe Ana, uraho neza aho mu ntara ya Gitega, wavukiye he, ukurira he?
Ndaho neza, navukiye mu Magarama, ngurira hajya nyene mu Magarama.
Ubuzima bwo mu Magarama bwari buteye bute, bwari bumeze gute muri make kuri wewe?
Ubuzima bwo mu Magarama bwari bumeze neza neza cyane, kubera bo mu Magarama mbega n'abigitega bose bari barafise urukundo, bari hamwe.
Ikintu umuntu aba mu kindi baba mu yindi ntara atobazi kiri imagarama yoza yaje Gitega yorondera canke ahantu yoja gutembera ni he mu Magarama?
Mu Magarama ni quartier nyene isanzwe abantu basanzwe babamwo, kintu ki abandi baba badafise mu kiri ni Gitega hose, nuko hariho ubumwe, urukundo, barafasha, bari hafi na hafi. Hama hafi yo mu Magarama hariho ijya Musée National de Gitega, mu zindi ntara barashobora kuza kuraba Musée National y'Igitega. Kandi hariho n'ikibuga cy'indege nacyo ni kiri hafi y'iyo quartier, bo byose bashobora kuza bakabiraba.
Biza cyane, murakoze. Duhindukire kuri Keti. Keti, nawe wavukiye hehe ngaho Igitega, ukurira hehe?
Murakoze. Je navukiye aho bita Nyamugari, hama nkurira aho bita Nyabiharage.
Ubuzima bumeze gute ku batahazi, ku batarahaja? Niyo wigiye, hameze hate?
Oya, siho nigiye, gusa bonsi kure cyane y'ishuri ryaho nigiye. Nahantu abantu babanye nubwo gwita muri ko kwegerana usanga bafashanya ibintu byinshi donc ni nigwa rukundo nyene anahidire kuvuga ugasanga abantu ico umwe adafise arashobora guha uwundi donc ni muri gwa rukundo nyene ego nico nahabonye
ndumva ku bantu babiri deja gitega harangwa n'urukundo Vanessa nawe wakuriye he muri he quartier mu kahe gace k'intara ya Gitega
Jana navukiye aho bita ku mugoboka ndi komine ya Gitega nyene ariko agati bakita mweya nawe navukiye kandi ni naho namaze amashuri yanje ya sixième
imweya abantu barahumva cyane imweya hariho iki abantu borondera baje imweya hazwi cyane nico bari nkigike
imweya nahantu hariho akayaga keza hariho ibiti byinshi hameze neza ushaka nko kuharukira urashobora kuharukira hameze neza
ni byiza cyane ishure wize ko imweya yitwa ngo iki
hariho iyitwa enemweya narayize ukema guhera sekema gushika gushika dixième
urakoze cyane turaza kugaruka nawe ku bindi byinshi by'ubuzima bwawe ngaho mu ntara Gitega Krista nawe wavukiye he ubahehe
je navukiye aho bita Nyamugari ariko nakuye muri quartier bitwa Musinzira neza na neza aho bita muri quartier Sinar
hameze gute isina kwavuye kumbure nko mu ntara ya Kayanza canka handi abo haboniki bo kwitegeka iyo bahashitse
ni quartier novuga ko iri mu hôpital hôpital régional de Gitega kandi ni hafi ya hari prison kandi hakaba hafi ya hari shure paramedical hakaba ari hafi y'ahantu hari ishure bita Atene yize ko abantu benshi ngira bararizi ariko kandi ni quartier nziza cyane iteye neza rwose
ni nziza cyane ni nziza cyane numva yuko abantu batahazi bagiye gutangura gushaka kuza mu ntara ya Gitega bakaja magarama bakaja imweya bakaja ndi bazamuvuze munsinzira ni henshi cyane ko mbure bashobora kuzotangura kumenya kuko muri benshi muva hano hatandukanye muri rihiganwa rya Miss none tugarutse kuri Anna twa twahereye ko wewe wakuze ngaho mu ntara ya Gitega ndakeka warashoboye kuronka kanya kuko hagendera no kujya mu makarisa atandukanye mu bice bitandukanye intara ya Gitega ifise ibihe bintu wishimira muri make ibintu ubona bishobora kwifasha gutera imbere kurusha byo bari nk'ibi
murakoze cyane ama nuko twari ko turavuga twese niba nta numwe yigeze avuga ikintu kibi ku ntara ya Gitega intara ya Gitega ikintu shambe cyiza kiyiranga ni urwo rukundo ni uko kuri bashyira hamwe ikintu bagihurumbiye baragihurumbira ugasanga byagenze neza rero ikintu cambere dufise nk'iteka mu ntara yacu ya Gitega cyateye n'iteka uburundi bwose mu mahanga ni ingoma yavukiye mu ntara yacu ya Gitega iyo ntara ya Gitega ikimenyekanisha uburundi mu mahanga icyo ni kimwe ikindi nacho turafise ibibanza ndangakaranga hariho iyo Musée National de Gitega nababwiye hariho n'indi mize itari kuri centre iri ahantu bita mu Gishora hoho nuko hariho abantu bahavugiritse ingoma vraiment harateye igomwe hameze neza kandi iyo ugiye ari mu gihe cyo kuvuza izo ngoma usanga ari ibintu byiza cyane kuko musanga aho bajya bavuza ibingoma bakazibavugiriza mukanezerwa mukagira ibihe byiza
birumvise
sino bimara ibyiza by'Igitega ni byinshi cyane
ariko kandi nabajije ikintu coba cofasha kuhateza imbere kurusha canke ikintu cyo bakitameze neza ahantu hose hamara akantu umuntu avuga ati akanye ko hinduka ikintu ubona cyo uhinduka cyo bari nkiki
ikintu cy'ambere cyo teze imbere ntara yacu ya Gitega nuko twoha gaciro iryo teka dufise kuba igintara ya Gitega yatumye Uburundi bwose buvugwa mu makungu twobi profita sinze kunavuga mu kirundi twobi profita ama tukabihagaciro bikwiranye hama bikatuzanira ba abaturiste barukera rugendo bakaza mu ntara yacu ya Gitega byotuma ntara yacu itera imbere nayo nibyo bibanza ndanga karanga mu gihe ibyo baba byateguwe neza bikaringanizwa mu buhinga bwa none kandi n'ubu uko bimeze ni sawa cyane ariko dushobora no kunagurwa ni sawa nahone hama bigatezwa imbere bigatuma abo baturiste baza mu ntara yacu ya Gitega mbega turi abanyagitega bisigura ko umuturiste ahera kurya w'ingozi w'Ubujumbura w'Imakamba n'ahandi hantu mu zindi ntara zitari z'Igitega rero twobanza tugatuma abo bandi baza hama kugira ngo nabo hanze y'igihugu bazoze
ego keti nawe ndaguha akaryo ku kwishura icyo kibazo nyene cerekeye ico ubona wishimira cyane mu ntara yanyu ya Gitega nico ubona kuri wewe co tera imbere kurusha canke co nagugwa co bariki
ego murakoze ico nishimira mu ntara ya Gitega nuko itambere na mbere nkuko anayabivuze niho novuga niho histoire y'u Burundi akenshi byinshi muri ibyo usanga biri Gitega donc bibi Gitega niho umunsi umwe bigeze kumbwira yuko ariho umwami Mwezi Gisabo nimba ntihenze yahunze avuye Murambi donc kubera ko abazungu bari bashaka kumwica bakamuhungisa agahungira Igitega ni mu Gishora ndibaza yego aja mu Gishora baramunyegeza donc acaguma ho nyene aratwarira imyaka itari mike cyo ni nkiteka kwibuka ko ibyo bintu byahabaye mu ntara yacu hahava abenshi mu batwaye abenshi kwa Gasore Kamatari donc ego ndabishima cyane hama ikindi gikwiye guhinduka turakeneye cyane nkuko Astrid yabivuze abakenyezi turakeneye cyane abakenyezi donc abigeme bashobora kuba bohagararira abandi bagashobora kuba bokora ibikorwa imbere igihugu cyacu province yacu hari byinshi cyane umuntu ashobora gukora donc bakaba novuga bakaba creative kandi mu kuba creative ni kwa kundi nyene hariho abahungu barakora abagabo barakora mugabo ibaje niyo abigeme n'abakenyezi boronka umuntu donc ashobora kuba kuba inspira bakumva yuko bashoboye cyane bagakora ibindi uribaza yuko mbega province ya Gitega igihugu cyo tera imbere ku rugero rungana gute
yego wakoze cyane tubandanye twakituha karyo na Vanessa wewe icyukundira iyo ntara yawe wavukiyemo wakuriyemo nico ubona cyo yifasha kurusha nikiye
Jenda kuda intara ya Gitega kubera ko irimo abantu bakunda gukora bakunda gukora barakunda kwiteza imbere n'ikivyerekana twebwe twashoboye kujya mu irihigano kugira twereke abandi ko bishoboka kandi intara yacu ya Gitega ifise abantu bashoboye ibintu bashobora gukora bakagira ama competition kandi bakayatsinda undi ndayikundira ama mbona yuko gitega yo bira yo kwa meliora nuko abigeme bajya hanyu sanga barahevye kwiga ashatse kubera ngo zitandukanye ugasanga ntibaciga ariko bakaba bafise umwete bakaba bafise ivyiyumviro bashaka gushira mu ngiro bakaba hama rero umuntu akaca abaha support rero akapeleka ko bishoboka nabo nyene aho batize bashobora kuronka bashobora gukora ikintu ko hari abantu babiyumvira
ni byiza. Hama Krista nawe uhakundira iki iyo ntara yawe ubona icoteza imbere kurusha co bariki
intara ya Gitega? Ikintu ndahakunda cyane nuko ifise histoire nini ya cyane. Novuga yuko ibintu byinshi muri histoire y'igihugu cyacu biri i Gitega. Kandi uyu mwaka twaragiriwe twaratewe iteka umukuru w'igihugu ava mu ntara yacu. Donc numva arico arivyo bintu numva nishimiye cyane. Hama icokogwa kugira ngo intara yacu itere imbere nuko twese twahaguruka diga tutarabye ita ibikorwa bijyanye n'iterambere kandi tukagendera
ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwo kujya mukurikira ibiganiro bya La Voix de Kenya n'ibice birindwi radiyo Ngoma y'umunani n'icumi nayo mu mujyi wa Baraka mu gace radiyo Communauté Levite bakuye mu Rwanda n'abadukurikira mu Uganda yacu kuri radiyo Voice of Mwaura ku murongo wa FM mu mirongo ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza mu
ngaruke kandi akabazo kaza kwihuta cyane nakerekeye akaranga nkuko uheraheje ubivuga Krista. Ana akaranga wewe wavutse ababyeyi bawe bakavuga bakakwigisha cyane n'ikintu wame ukuze akaranga wagiye gutangura kubona akamaro kako ryari nibande bakakwigishije?
Murakoze. Akaranga mu bisanzwe akaranga uri mu Burundi kazi kandi w'Igitega nashizima w'Igitega ibya karanga twabisanga mu bavyeyi babanye ugasanga n'indere batwigisha yerekeranye na karanga ariko kugira ngo je personnellement abyinjiremo nuko twagiye ku ishuri bakabitwigisha mu ndimburo mu kirundi bakabitwigisha tukamenya hayelme byari byo then uko umuntu agenda arakura akaca agenda aradekuva ibyiza n'agaciro twebwe ab'Igitega dufise ku byerekeranye karanga.
Keti wowe kuri wewe ikintu mu karanga k'igihugu kitotakara co bari nk'ikihe wowe ubona gihambaye rimwe na rimwe kumbure dusanzwe tukizi canke tugikoresha canke tutagikoresha muga ubona kitotakara co bari kihe gaketi?
Isso que eu não vou ficar dizendo todo esse tempo. O que eu estou a cara, eu não vou nem acompanhar. E da tua harika, o que eu seguro e vim no vizinho se quando eu come, me teguei de novo. O que eu entendo é power nene. Nito takara mwisi
igihugu cyo bakivuze ibitinda mu karanga k'igihugu cyo burubangenzo ubona nawe ikitotakara kumbure nk'umunyagitega nawe ngira ngo bavuga ingoma mbwa ikindi cyo bari nk'iki
ikintu byembo na kitotakara mu banyagitega no mu barundi nuko bogumana akanovera k'igihugu cyabo bakaguma just bakagikunda urukundo rw'igihugu cyabo kuko biri mu karanga bakaryoherwa no kuba bari abarundi bakaryoherwa n'ibintu byabo byose nyine icyo munabi batotakaza.
Krista nawe warigishijwe ibyerekeye akaranga ugikura cyangwa wabyigiye ku ishuri n'ababyeyi babikwigishije akaranga watanguye kugashima ryari?
Akaranga natanguye kumvira mu mashure ababyeyi ntibabivuge ko cyane gose ariko mu mashure niho nakije kandi ndakamenyera. Ego nibyo.
Ikintu nkunze kuvuga ku bigeme cerekeye ugufashwa mu iterambere ryabo no mu gufashwa mu bintu bitandukanye n'umukenyezi aba yaragufashije kubona yuko na wewe ushoboye. Ndashaka kumenya abakenyezi mu buzima bwanyu canke mu buzima bw'igihugu boba babafasha muri ibi kugira ngo mubone yuko koko mushoboye. Ana duhereye kuri wewe, hari umukenyezi haba mu muryango wawe canke mu gihugu canke mu binyamakuru ubona w'umurundi kazi akwereka yuko ushoboye yo bari nkande?
Mu barundi kazi ni bakeya kandi nabo bake jes namenye cyane. Nico gituma twashatse guprofita iyi occasion yo kuca muri iyi evenement ya Miss Ngoma kugira ngo twebwe dutangure tugaragaze ibyiyumviro byacu hama dushobore gushika kure gushika aho tuzobera akarurira abandi nk'uko warumva DJ. Ariko hariho umwe anyaspira yitwa Lydia Sekera arimwo mu bintu bya football. Yarabaye yaragize yaramenye agaciro afise amenya yuko n'iby'abandi bariko barakora abishoboye amenya yuko ashobora no guseruka muri bijya bintu by'inkino bya federation. Ari hakuhaje aravuga reka ndabyumwe nanje kandi ubu aratubera akarorero kubera arabo umurepresentante nk'umupasoni ari mu bintu babiriye.
Krista, nawe uba ufise uwo urabira ko canke uwo uhora wiyumvira yuko ushaka kuba nkawe canke uwo uba muri make ubona uti ujya anye aratwereka yuko dushoboye yo barinde?
Bon, personnellement novuga yuko atabomfise benshi cyane ariko uwunyaspira cyane ntari mu bintu by'abamisi mugabo ni Francine Niyonsaba kuko naraba ibyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ingene ameze araha agaciro cyane ukuguru kwiwe kandi kuramushikanye kure. Rero birantuma nanje mvuga nti iki kintu kiri muri jewe numva ngomba guserura hanze kugira shobore kumotiva abandi batonya abanje bari inyuma cyane cyane ndabira kuri we. Ego
umva ko bahari mu gihugu. Hama Vanessa, wewe hari ufise haba mu muryango wawe canke mu gihugu urabira ko imwe na rimwe?
Urakoze. Jewe hariho uwo mfise ndabira c'est une femme forte uwahoze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yitwa Bucumi.
Nibaza ko bigenda biracika wabuze Madame Denise Bucumi inkuru nziza.
Ego. Niwe nari mvuze ukuntu akana ko ari mu famille leader ukuntu adatakaza espoir ukuntu ari umukozi nawe nyene cyane turabibonera kuri irya fondation ukuntu yagize ndamurabira ko akambera akarorero cyane. Urakoze
cyane. Kiti, sinzi ko noba nakubajije icyo kibazo nawe nyene ndumva umengo sinari bwashikire ngo tubwire uwo urabira ko.
Ego, jewe novuga umukenyezi ndabira ko w'akarorero ni umubyeyi wanje mama wanje ndazi ukuntu yatanguye donc akiri kuva akiri inkumi yarambwiye ubu ndabona hageze. Ni umuntu iyo yiyumviriye ikintu agisikako urumva aragwana ku buryo ashobora kugisikako kandi novuga ni wa muntu ashobora ku novuga gute mu cyarume y'ikinyarwanda niho nkunda kubyumva abyaza umusaruro muri duke afise ego haraho yavuye haraho yegeje ubu nshobora kumurabira ko ndavuga ngo ndashaka kuba nka mama ariko cyane cyane ndavuga ngo ndashaka kuzomusumbya.
Ndumva ari ibintu bihimbaye cyane kuko abo bakenyezi bose muvuze n'abakenyezi batubera akarorero gahambaye cyane rwose haba mu buzima bwacu haba mu buzima bw'igihugu. Abo muvuze koko n'abakenyezi bakomeye bahambaye kugwego rw'igihugu no kugwego mpuzamakungu. Mwavuze Lydia Sekera, mwavuga Madame Denise Bucumi Nkurunziza, mwavuga Francine Nyosaba, Kitty yavuze mama wiwe. Ni ikintu gihambaye cyane kandi kinezereje kumva.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Reka rero duhe akaryo abandi bigeme bagenzi banyu nabo nyene batashobora kuronka amahirwe yo gushobora kuba muri kino kiganiro naho nabo nyene twabiyumviriye. Reka nabo nyene tubahe akaryo kugushikiriza icyumviro cyabo n'amazina yabo.
Niera Anne, candidate numero 26. Mu kirundi bavuga ngo uwambaye ikirezi namenya ko cera. Mu gihe umurundi kazi ahari hose yomenya agaciro afise, yomenya uburyo ashobora gufasha mu iterambere ry'intara yacu ubushobozi no mu gihugu cacu, usanga ibintu byose biteye imbere. Murakoze.
Na mahoro Audrey Ndayirindiriye, nimero 23. Uko bwikwa kenshi ko si impano zo kuba umukobwa muserukizi, nicyo cyampaye ingufu zo kujya muri Miss Ngoma. Ikindi nacyo fise ndizeye umushinga wanjye cyane. Murakoze.
Nitwa Angelina neza. Kintu cyashobora kuba amahirwe yo kuba Miss Ngoma kuko ntumye ikintu nyuma yo guteka ati ugenge kandi yizeye Imana ko izamufasha ikamujya imbere kugira ngo ashobore gutahukana ikiganza.
Amahoro, nitwa Justine Dushime, nkaba ndi umwe mu bakobwa batewe iteka ryo kuba mu ihiganwa rya Miss Ngoma 2020 ryateguwe na Ingoma Event. Ego cyane, ndifite icyizere yuko nzoba Miss Ngoma 2020 kubera ndi umukobwa mwiza kandi wakaranga kandi aciye ubwenge ikirushirijeho mfise umugambi mwiza.
Amahirwe yo kuba Miss Ngoma ni umugambi mfise ujanye no gutana cyane abigitega gukora utwe kugira atore umugambi umudaye kugira nkaba ndi mirongo ibiri nkaba nambaye ama ikintu cyotuma bantora umugambi wanjye intara yacu yitega iteringo.
Nitwa Nikuze Marika Alen, hama ikima amahirwe yo kuba Miss Ngoma 2020 nuko cya mbere ndizera uwo ndiwe aho novuga ndafise inguga ingufu eka ndetse n'ishaka. Nyuma icya kabiri nuko ndizera umugambi wanje ni umugambi mwiza, umugambi uteza imbere intara yacu ya Gitega eka ndetse ugateza imbere n'igihugu. Murakoze.
Nitwa Dushimi Ila Ivani, nkaba ndi umukobwa navuga nti wakaranga nkankwica ibyangombwa byose bituma nogwa nka Miss Ingoma. Co kimwe nuko mfite imigambi myinshi cyane yerekeza ku bakobwa kugira bashobore guhinduka babe abakaranga. Ego.
Nitwa Siedite Riteka. Kuri jewe ikimpa amahirwe yo gutorwa nka Miss Ngoma ica kabiri ndi umuntu azi ico ashaka, ndetse ica gatatu ndi umuntu azi ahandi. Murakoze.
Nitwa
Ico ndi canke fise kimpa mahirwe yo kuba Miss Ngoma. Ica mbere nuko mvuka igitega kandi ndi umunyakaranga ciye ubwenge. Nongeye ko ku migambi nzoshira imbere, ndi umuntu ashirika ubute kandi ashishikara mu vyo akora vyose. Ndahimbagwa iyo nkoze ikintu kigafasha abandi, cane cane abagore, tugashobora kubateza imbere. Murakoze.
Nitwa Ingabire Henri Chancel, icyo mbona ndi kimama yego yo kuba Miss Goma, ni uko ndi umukobwa aciye ubwenge, akunda akaranga, ashoboye, afise ukwizera muri we, atigera acika intege. Ikindi mbona kimama yego ni uko mfise umugambi mwiza wo guteza imbere intara yanjye no guteza imbere igihugu. Urakoze.
Mahoro mahoro, nitwa Dorine Irakoze, nkaba ndi mu igana rya Miss Ngoma The New Event. Ikintu mbona nzi cyane mfise kimpa amahirwe yo kuba Miss Ngoma ni uko icya mbere na mbere ndi umurundikazi, nkaba ndi umunyakaranga, nkaba nciye n'ubwenge bya siyo, hama nkaba mfise n'imigambi y'iterambere ku gihugu cyanjye. Urakoze.
Ndabaramukije, nitwa Vani Irakoze, kuba ndi umurundikazi avuka mu ntara ya Gitega, ivyo ni bimwe mu bimpa amahirwe yo gutahukana ikamba rya Miss Ngoma. Ikirushirijeho ni imigambi mfise yo guteza imbere intara yacu, ndabicishije mu mpano nyinshi zindimwo kugira ngo n'ugwaruka abigeme tubone ko natwe dushoboye, ndetse dufise uruhara runini cyane mu iterambere ry'intara yacu ndetse n'iry'igihugu. Murakoze.
Nitwa Habimana Clara Kani. Ikintu nizeye ko kizompa amahirwe yo kuba Miss Ngoma, nishaka ubukerebutsi, nihaye ihangiro ku kintu ngirizwa kugishikako. Byongeye nsanzwe ndi umunyamuderi, bisigura ko menyereye kuja imbere y'abantu benshi. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.
Ndabaramukije, nitwa Ishimwe Martin, kandi nimero 18 mahiganwa kuba Miss Ngoma 2020. Ikimpa amahirwe yo kuba Miss Ngoma, ica mbere n'icizere nifitiye. Ikindi ni uko nujuje bimwe mu bisabwa kugira ube Miss, aretse kuba umwigeme mwiza, aciye ubwenge kandi w'umunyakaranga. Murakoze.
Amazina yanje ni Nibitanga Ange Gloria. Jewe ndabona ko mfise amahirwe yo gutsinda muri Miss Ngoma, kuko ubwa mbere ndazi icyo ndi, ndazi ikingenza muri no competition, kandi ndafise ikintu nzotanga kugwaruka, na cyane cyane ku mwana w'umwigeme. Murakoze.
Salut, nitwa Iradukunda Rita Vanilla. Kuri jewe ikizoma amahirwe yo kuba Miss ni uko mbona icyo sombije abandi bigeme bari muri rijya higanwa. Ndi umwigeme aciye ubwenge, ashoboye kandi ari determine. Ibyo bintu bitatu ni nabyo byatumye nja kwiyandikisha muri rino higanwa, kandi ndabyizeye cyane rwose ko bizoshikana kuri kitegitivu cya Miss Ngoma 2020. Merci.
Nitwa Dushimire Imana Baudouin. Ikintu mfise mbona cyo mpa amahirwe cyo kuba Miss Ngoma 2020 nuko ndi umuntu akunda kugira imigenderanire n'abandi bantu, ndi umuntu yubaha, w'umwizigirwa, yihangana, ababaye abandi. Eka mbere ndi umuntu akunda imico n'imico kama y'igihugu cyacu, ashaka kwiteza imbere nk'umwigeme muserukizi.
Nitwa Keza Dorsi, nkaba ndi umurundikazi, nkaba mfise imigambi myiza cyane, kandi iyo migambi niyo izotuma mba Miss Ngoma. Nibyo nizeye kandi ndizeye ko bizoba.
Abo rero bakaba ari aba Miss nabo nyine batashoboye kuja mu kiganiro cy'uyu munsi, ariko nabo nyine murabumvise, murabamenye, muramenye ibitari bike kuri bo, mushoboye kuronka mu minota mike cyane twari dufise kugira ngo nabo nyene bashobore kumenyekana. Tugaruke ku mushinga ntahe twatumiye mu kiganiro, ari nawe ayoboye ibi birori vya Miss Ngoma bigiye kubera kandi biko birabera mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu, umugwa mukuru wa politiki w'igihugu cy'u Burundi. Hakizimana Alfred niwe turi kumwe, turumva yuko ibi birori bishigikiwe kandi biko bifatwa mu mugongo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. mwotubwira mu buhe buryo muri kumukorana nawe mu buhe buryo ariko abafata mu mugongo
ego murakoze cyane ego ubwa mbere bwobwo murazi neza yuko ari we abigeme bavuze abantu mwababajije abantu gutanga akarorero nagiranye nende bamenyishije yeza yuko uwa mbere umumisi wa mbere yatanguye guserukira Burundi avuka igiteka sizinamwe ko mwari mubizi witwa Esther Kamatari niwe yatanguye kuba misi mu Burundi kuva Burundi bwitwa Burundi hanyuma kandi hariho na kanja nini avuka mu Giswahili
bari
bavyibagiye mu kumasene yose yagiye ko ariko araririmba mu mahanga yagenda yambaye imiguruwazi yambaye imyambaro y'ikirundi niko njangira ko ndababwira nti nyimba ari ikintu cy'ambere tudashaka gutakaza mu Burundi ikintu cy'ambere tudashaka gutakaza ni ikintu cyiswe inyambaro burya umwambaro niwe werekana karanga muntu niwe werekana identite y'igihugu umwigeme amaze kugira ngo ubone igihugu inyene gihagaze neza umwe n'imico yacu uraba imyambaro turifuze neza yuko ababigeme bazo kwigisha abandi bigeme imyambaro ya kera kandi nabone rimwe rimwe naho twateye imbere duze turabyibagira tumenye yuko igihugu cyacu cy'u Burundi dutaye umuco wacu kiba kimaze guta identite biba bihetse egome hanyuma mwambagije kucerekeye n'ukuntu adufasha nyenicubahiro umutambukanye mukuru w'igihugu jenshi umvira uyu mugambi naramushikiriye naragerageje ndamushikira hanyuma icyumvira aragishigikira aravuga ko ari icyumviro cyiza cyane hanyuma aremera yuko adufata mu mugongo none umunsi gushikino saha turi kumwe turavugana nabo yaduhaye mubamufasha nuncengeraho nakajyaho kumushimira mvuga yuko yobandanya ashigikira kuko icyo gikorwa ni igikorwa cy'iteka gitera iteka igihugu kandi gitera iteka n'abakenyezi muri rusangi bo mu ntara yacu ya Gitega no mu gihugu cyose ni naryo rya mbere iganwa nk'iri ribaye mu Burundi rigahagarikirwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ni ukuvuga yuko nawe n'ubwiwe yabonye yuko hageze ko umwigeme yohaguruka kugira ngo dushobore gushika ku ntambwe isimishije kubigeme dusaba bigeme beza abaciye ubwenge biga amashuri meza kugira ngo tuboneke haboneka abandi aba family leader bavuye mu Burundi turetse abo badondaguye dushaka ko baba benshi hamwe bagwira bakaba benshi cyane ku buryo igihugu cyacu kivugwa neza mu makungu muri byinshi
ego ni byiza cyane ngerageze no kuvugira abigeme turi kumwe no munsi mu kiganiro bavuze abakenyezi babona kuri bo babafashije zo kuvuga yuko madame Esther Kamatari cyanke madame Kajanine nabo nyene batabashigikira cyangwa batababona nk'abakenyezi bo bafasha muri byinshi ariko nibaza kandi yuko generation yabo ishobora kuba batari ko barayishimika ko bayiraba cyane kuko nka Francine Niyonsaba n'umwigeme akiri muto byoroshe kurabira ko kurusha nka Esther Kamatari cyangwa madame Kajanine ariko nivyo bava ngaha mu ntara ya Gitega ibintu bihambaye cyane kubona bashitse kure cyane ku rwego rw'amakungu bagaserukira igihugu ku rugo rwego none nk'ibibazo bimwe bimwe mugenda murahura navyo nkiganwa nkiri nabandi baje imbere yawe bahura navyo mu mahiganwa nkaya kuko ntitwoshoka tuvuga yuko abarundi bose bavyakira neza abarundi bose babikunze cyanke bavyemera zimwe mu ntambanyi ntizoba ari nkuko utavyakira uwasanze ari nkizihe muri rusangi
egome intambamye ya mbere no uvuga yuko ikomeye ni intambanyi y'uburyo abarundi benshi ibi bikogwa nk'ibi ntibaranyibaza ko benshi bataratahura akamaro kavyo na cyane cyane nk'umuntara ya Gitega iryo ry'Amerika kuba nk'iki kibaye benshi ntibarabitahura hari abari kubavyumva n'abatavyumva muri cyo gihe rero murazi ko bisaba uburyo bwinshi bisaba imyiteguro miremire n'uburyo burebure bisha bitugora mu bintu bya masponsor bajya baza kudufata mu mugongo baraza mugabaza bukebuke cyane bakaza nabi hanyuma kandi kubera bataba babona ndibaza inyungu iri imbere umva rero baza bukebuke ahanini ni ivyo Ego ibindi ikindi nacyo cyabaye kwikibaza novuga ko cyabaye nk'ikibazo ariko kitari kinini iya nabigeme byarabagoye kuza kwiyandikisha nabone byarabagoye gatoya bakabaza ibibazo byinshi kwera nabone batari babimenyereye ariko gushikina saha nibaza ko bahavuye baza ariko igikorwa na uvuga gihambaye twabonye cyagiye kutugora ni kibazo cerekeranye na nabaza kudufata mu mugongo nicyo gusa hanini ibisigaye nibaza ko uko imisi zogendera za tukabereka kamaro kabyo tukabereka inyungu ziri muri ibi bikogwa cyangwa ababyeyi barungitse abana babo muri ibi bikogwa hariho abana twaragize ibintu byo kubigisha kwitunganiriza ubuzima bwabo nk'uye bazotahana utazoba yambaye yarose kajya gashimwa azotahana inyungu nyinshi mu bintu nk'ibi azoba yabayemwo no mu gukurikira ndibaza abigeme bazobyita abacanka ababyeyi bahamagarira abigeme gukurikira amakompetisiyo nk'aya kuko atuma abakobwa buguruka ntibobona yuko ikintu cyihuti guhejeje amashuri ari ukujya kubaka ari ukurondera umugabo gusa nk'uko biri mu ma ni ukwita mu mugenzo kuva kera mu bigeme bo b'abarundikazi bakabona neza yuko umwigeme ashobora guheza amashuri hanyuma akitunganiriza ubuzima hanyuma ibyo nabyo bikurikira byo gushinga urugo nta kibazo ariko akarushinga afise n'abaho yigejeje nicyo gituma rero dusaba ko uno munsi dusaba tuti ni umwigeme aciye ubwenge ni ukuvuga guca ubwenge aba ari umwigeme yize kandi w'umunyakaranga ni ukuvuga yuko rero ushobora guca ubwenge kiga amashuri ukaba umudogiteri cyangwa umuprofeseri cyangwa ukaba umushefu d'entreprise hanyuma kandi ukongera ukaba n'umunyakaranga ntutakaranga k'igihugu cyacu cy'Uburundi ubwabo kandi ukiteza n'imbere muri byinshi ugateza imbere umuryango ugatera iteka igihugu nk'abo bafasoni duhejeje kuvuga ba kera badutanguriye kandi bashyitse kure isi yose ibazi nk'abarundikazi
ego urakoze cyane kuri icyo uvuze cyerekeye akaranga kandi muragishimika ko cyane muri competition muri rihiganwa ryanyu angerageje kuvugira abavyeyi nk'umuvyeyi amahiganwa nkaya aratera makenga make kumbure atari na make makenga menshi kuko ibintu by'abaminsi tumenyereye kubibona mu banyamahanga tumenyereye kubibona kuri televiziyo kandi hariho n'igice cyavyo mu mico y'ikirundi bitenewe ndiko ndavuga kuvyerekeye uguhena ababyeyi benshi barafise amakenga yuko abakobwa babo bagiye muri ibi abigeme babo bagiye muri ibi babagiye guhena hoba hariho igice cyo kubahenesha cyangwa cyo kuzohena kirimo kumbure ababyeyi barashaka kubimenya
ego mwe murakoze twebwe nka ingoma event twateguye iri higanwa rya Miss Ngoma icivugo cyacu nyamukuru twacise ndi umunyakaranga ni nacyo gituma no muri preselection ya jonjora rya mbere duheruka kugira twerekanye abigeme bacu abaminsi bisharanye nabo twokwita aba invite twa twabise ikintu twokwita yo cyo giteramo twe twacise meet miss ni kuvuga kubonana n'abaminsi twari twabambitse imyambaro y'ikirundi twabafungiye n'igitambara byari ibintu biteye igomwe nibyo abigeme ubwabo ntibibaba barabibona biba bibiri bishasha kuri bo mugabo tudashaka kwerekana kakanovera k'ikirundi kiwacu twe twavuze tuti ni nacyo gituma muri bane bajya batatu ba mbere hamwe n'ujya mu minsi azoba yabaye akundwa na benshi bita populaire bose tuzobambika impuzu z'igiti ni kuvuga dushaka kubereka akanovera k'ikirundi kuburyo umukobwa canke umwigeme umubonye ukamubona ifoto utazorinda kubaza ati umwigeme niwe mu gihugu ikiye burya inyambaro zose burya ziritandukanya ubonye umuzorabe abigeme baba canke abafasoni babarabukazi bose baritandira bagashyira ikintu mu mutwe bagafunga mu maso umubonye nturinda kubaza ngo ujya no muki ubuze ko ari umwarabukazi rero nibyo rero nako dushaka yuko igihugu cyacu cy'u Burundi umwigeme umubonye utazorinda kumubaza ngo nuwahehe cumanya neza ubwo nyine yuko ari umurundikazi ni ukuvuga rero yuko atana hamwe atapasaje n'imwe bazorengana bambaye twa duhuzu duto duto tumwe mwavuze ariko bazoba bikwije neza nk'abarundikazi ba kera nacyo dushaka kwerekana twerekane ishusho yacu y'igihugu cyacu cy'u Burundi biciye muri Miss Ngoma
utwo duhuzu duto duto twashatse kuvuga ni mama yo de bain cyo bita mama yo de bain mu kirimi cy'igifaransa dukunze kubona cyane mu ma competition ya mamis hamano ne mushinga ntaye hakizimana kubijanye n'utushimwe duhera heza dusozera kino kiganiro tubyire muri make mwavuze yuko mu ntango yuko uwa mbere muzomuha umuduga ubundi bushimwe mutegekanyije kuzotanga bumeze gute abigeme bo kwitega kuronka iki
ego icambere cyoco iyo modoka yarateguwe yuko uwa mbere ari wazoyironka hanyuma ikigira kabiri hazobaho bamwe bita Dauphine wa mbere hamwe na Dauphine wa kabiri hamwe n'uwa n'ukundwa cyane abo bose twarabateguriye envelope kandi imeze neza hanyuma ikindi nacyo gikomeye abo bantu bose bazoshika muri finale ni kuvuga bajya 11 bose bazoshika muri finale bose bazoronka akantu twarabateguriye akantu kuko naravuze murabona iyi niyo ama equipe ya kinye equipe igashika muri finale uko bigenda kose bapfuma bakwambika akantu ushobora gusohoka mu kibuga atakintu ufise rero twavuze tuti nka Miss Ngoma nta kuntu umuntu yokora amezi atatu ari muri competition hama gashika muri finale natahane n'akantu ragatoya tuzomuha iki umuntu wese azotana akaganuke muri bajya bose bazoshika kuburyo azovuga ataka kantu nagakuye muri Miss Ngoma kugira ngo nabandi no hanyuma abantu bazokurikira guja mu byose zotegura bizokurikira bazabone yuko ari ibintu by'ukuri bihagaciro umukenyezi bisanzwe nuko bimeze nje gituma tuvuga tuti abadufasha babandanye badushifata mu mugongo n'abanyamahanga bose muri hiyo mukundike gucacu cy'u Burundi nimureke kudufasha kugira ngo dutere iteka intara yacu ya Gitega n'igihugu cyacu cy'u Burundi
mwakoze cyane gose mushinga ntahe namwe bigeme mwitabire kino kiganiro ndabashimiye cyane gose kubona mwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika mu majambo make cyane amasegonda make dusozera mushinga ntahe Alfred Hakizimana akajambo kanyuma
ego murakoze cyane ndashimiye ijwi rya Amerika kuri aka kanya mwaduhaye kugira ngo tuvuge ingene ikanwa rikorera agenda ego turabasabye ko mwobandanya mudushigikira n'abatwumvise bazadushigikire ego hanyuma tubandanye duteza imbere intara yacu ya Gitega n'igihugu cyacu cy'u Burundi murakoze
murakoze cyane gose ndashimiye nawe Ananiera Keti Bigirimana Vanessa Ishimwe na Krista Himbazwa mwitabire ikiganiro cy'uyu munsi akigoro kanyu turagashima namwe mwese mwaduteza amatwi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya muri ruranirwa mwumviriza radio mukunda radio Ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 Nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 n'ibice 9 Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere